ni radio ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 mu shora no kundukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Niwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio inzwi y'Amerika, muri kumwe na Frederic Mundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro muri sanga cy'umunsi kija kwibanda ku kiza COVID-19 kizwi kandi ku izina rya coronavirus, ikiza cya corona nk'uko mubizi cha zingamitse ibihugu byinshi byo ku isi harimo n'igihugu cya Rutura cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kiza rero na mu Burundi kiriho kandi n'abatetsi barongoye Burundi mu gihe bariko barafata ya mbere mu kukigwanya. Aha twoboneraho akanya ko kumenyesha ko bajejwe amagara y'abantu mu Burundi bafashe ingingo ikomeye yo gutangura gupima abanyagihugu kugira ngo bamenye abamaze kwandura uyo mugera kugira babiteho. Muri kiganiro rero duhishe ko turi kumwe na Dr. Sylvain Zeimana arongoye ishirahamwe ry'abaganga mu Burundi. Muraho Dr. Zeimana.
Ego me Frederic Mandikizi na gushimye ko na muri bino byaniro amakuru meza ndaho.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professor Remesha Lionel yigisha muri kaminuza Alliant University mu gisagara cha San Diego. Professor Remesha ari na mu Burundi bafashe ya mbere mu gusangira amakuru n'abandi Barundi mu bibanza byandikirwa ko amakuru birimo na Facebook. Muraho neza Lionel Remesha.
Yego amahoro cyane Frederic, ndaho kabisa twese turakomeye.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangurire kuri mwebwe Dr. Zeimana, mu ntango Leta y'u Burundi irasa nuko amakuru ajanye n'ikiza cya corona atashirwa ahabona bimwe bishemeye eka mu buryo bugaragara n'ibitigiri bya bari bamaze kwandura byatangazwa bishobora kuba byari bike kurusha ibitigiri nyakuri by'abari bamaze kwandura icyo kiza. Intumbero yafashwe na Leta nshasha yo gusaba ko mu kumugaragaro kw'abantu bupimwa icyo kiza hamwe n'amakuru avuga ku Burundi buzo kwakira ifashanyo yo kugwanya icyo kiza mwayakiriye gute Dr. Nzeiman.
Egome ndabashimiye kuri icyo kibazo gitomoye. Ni ukuvuga iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu akabishyira muri bimwe ategeka gukora byihuta byo kugwanya coronavirus byatumye duregose yaduhimbaye kubera yuko iyo wumvise isi yatewe ukabona wewe nibyo mu Burundi ugiye kuraba abarwaye iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi, abamaze kwicwa n'iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi, ariko wumvise kwa mugenzi wawe yuko biyasha nawe aragerageza uvuga uti nakewe kumbure ntagitiye kare nduhava nonerwa. Nibyo byabaye rero kandi twe twabyakiye neza rwose kandi turabishyigikiye nk'abandi Barundi bose. Twebwe rero tushyigikiye kusumbya abandi kuko twebwe dusanzwe nk'abaganga kwitaho kubungabunga magara y'abantu byaduhimbaye rwose kuko byacyumvise icyizere yuko iyo ngwara tuzoyirwanya tukayirandura nini.
Ubu muri iki gihe icyo kiza kifashe gute? Turazi ko nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho intara nyinshi eka zari zarakigabanije, ariko kubera abantu boroheje ingingo zari zafashwe mu mugambi wo kwirinda icyo kiza, izo ngingo zorohejwe aho navuga nko intara ya California eka intara ya Texas, aho abanyagihugu basigaye basubiye kwandura ari benshi. Aho mu Burundi hoho byifashe gute muri iki gihe?
Ubu nk'uko mubizi mu Burundi ukona bisi cyapinye ku byinshi kandi mu gihugu cyose kuko umukuru yabisabye, ariko tugiye kuraba abantu bose bamaze gupimwa bakaboneka ko bagwaye indwara n'ijana na 191 ku itariki y'uno munsi, ijana na 191 muri abo hariho ijana na 18 bamaze gukira barakije, hariho n'umwe yitabye Imana. Mwumva ko abandi baba mirongo irindwi bakiriko baravugwa ariko nabone amagara yabo yifashe neza. Reka turindire turabe ubunye bariko barapima, kumbure bapimye hari ibyo bazotora, ariko murumva yuko uwo bazotanga agwaye azoca avugwa. Umva ni ibintu byiza cyane, ariko gushika ku itariki y'uno munsi n'abantu ijana na 191 bamaze kurwara, muri abo harimo yitabye Imana, abandi nabo 72 baracyariko baravugwa kandi
Lionel Remesha, imbere yuko tuja ku mugambi mwishinze eka mufatanije n'abandi barundi b'intabwenge baba mu bihugu bitandukanye ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu by'Uburayi no muri Afurika eka no mu Burundi, umugambi mwafashe wo gutangaza amakuru yerekeye icyo kiza turayagaruka ko mukanya, ariko nashaka namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo ya Leta nshasha yo kugira ngo eka bapime abantu bose mu Burundi bafise kugira barabe ko barabe abamaze kwandura uyu mugera. Iyo ngingo mwayakiriye gute mwebwe?
Iyo ngingo twayakiranye n'igishika cyinshi, zaratunejeje cyane kukubera umukuru w'igihugu mushasha yafashe iyo ngingo ikomeye cyane yo kugerageza kurwanya icyo kiza cy'akaranda cya coronavirus cyateye ku isi hose. Urumva icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane yuko ubu batanguye kubandanya bahimiriza cyane abanyagihugu bagafata imigambi ihanitse yo kuyirwanya, kwaba ugupima abanyagihugu, kubavura, eka no kubahimiriza abanyagihugu bakaza kwipimisha, kuko baca umugani mu Kirundi ngo ushaka gukira indwara arayirata. Hariho abantu benshi kuri ubu baba bari bamaze kuronka n'ibimenyetso by'iyi ndwara, ariko bakaba bahora batinya kujya kwipimisha. Ariko ubu icyiza ni uko ko babugurura imihora bakongera bakanongereza ahantu henshi abantu bashobora kuja kwipimisha. Ibyo rero bizofasha cyane kumenya ibitigiri by'abantu bamaze kurwara canke n'abandi bashobora kuba barahuye n'abo bantu bamaze kurwara, bose rero bakabasuzuma bakabavura hakiri kare, kuko iyi ndwara ntinyegezwa, iguma iduga, nta muntu ashobora kuyinyegeza. Ibyo bituma ikintu gikomeye rero ubu umuntu yumvise ibimenyetso ariko arabigisha ashobora kugenda kwa muganga akipimisha aho bategekanije.
Ego me imbere yuko mu Burundi hafatwa ingingo nk'izo, mwebwe ku giti cyanyu cyo mu Burundi mwarafashe ya mbere mu gutangaza cyane cyane mu bibanza byandikirwa ko amakuru nka Facebook ibintu byose eka amakuru ashobotse ajanye n'icyo kiza cya corona, icyo cyumviro Lionel cyabaje mu gute?
Ego icyo cyumviro kumene cyatujemo, hariho abantu benshi ndazi yuko abarundi n'inshuti z'u Burundi n'abantu bose bari hanze y'ibihugu cyane n'abari ndani mu gihugu, abantu bose bariyumvira iwabo naho baba bari mu mahanga. Urumva kuri ubu natwebwe n'aha turi muri Amerika natwe turugarijwe n'iyo ndwara, ariko twariko turagerageza natwe turiyumvira ukungene natwe twoterera umuganda iwacu muri ibi bihe by'ingorane, cyane cyane kumenyesha amakuru abantu ibintu ukungene ibintu biriko biragenda kubera nko ngaha muri Amerika makuru tuyaronka n'ingoga dushobora kuyaronka n'ingoga urumva rero twashaka ko n'abantu b'i Burundi bashobora kuyaronka muri izo muri ubwo buryo nyine hanyuma hakaba hari abarundi ariho umurundi umwe yitwa Ivan Kiwala ari Boston Massachusetts akora Harvard niwe yanditse kuri Twitter agerageza guhimiriza abantu ko boja hamwe abantu bakaza abavolontaire baza gufasha uwo ari we wese aba bari muri Amerika muri Europe cyangwa muri Canada kugira abarundi aho bari hose biyumvire iwabo kuko abantu bacu inshuti zacu abaryango abagenzi igihugu abarundi bose twategerezwa kwiyumvira uko ngene dushobora gufashanya kuko naho bariko barahimiriza ibi by'indwara no mu mico yacu iyo hageze ibintu by'indwara cyane cyane indwara z'akaranda biragora cyane kubyigisha abanyagihugu canke n'abantu baratinya
muravuze abantu mwakoranye ku buntu abantu bitanga bagatanga umwanya wabo abo bantu bangana iki bari mu bihugu ibihe n'ibi
ego gushika ubu turamaze kwegeranya abantu barenga 30 baringaha muri Canada baringaha muri America US muri Canada no muri Europe ekareho nabari Burundi barimo bariko barafasha urumva muri urugo runani twari ko turiyumvira uko ngene kuko hari amashirahamwe menshi ubu ariko arafasha mu bihugu byinshi kubijanye n'iyi ngwara kwaba kuzana ibikoresho bikenewe gukingira abaganga gukingira abanyagihugu hari amashirahamwe menshi ariko aratanga ibyo bikingirizo byose bikenewe cyo gituma twebwe rero twari ko turiyumvira aho turi twese umuntu abishoboye yoba afise na contact na zikeyi ashobore gushikira ayo mashirahamwe ayahimirize yuko hakenewe ibintu mu Burundi hanyuma nabone babone ko bashobora kuzana ibintu mu Burundi gutera intege igihugu cacu
yego me Dr. Nzeyimana amakuru yerekeye cya corona n'amakuru ahambaye cyane rwose birakenewe ko abarundi abarundikazi abantu bose aba murundi bose bamenya uko ukuntu iyo ngwara yandukira ibintu twibutsa ku giti cyane cy'ubuganga akurikirana ico kiza cyane gose ni nkibi
ibome cyo ni byo ibyo bimugudiri hambaye yuko muri kino gihe hari ico kiza cha coronavirus umurundi wese ari hose cyane uri mu hagati y'igihugu cy'u Burundi ko yomenya uko iyo ngwara yandukira kuko iyo ngwara yandukira gose yumvire namwe indwara yatanguriye mu Bushinwa abavyu bari muri Amerika canke bari mu bihugu bya Buraya reka nini iwacu muri Afurika bakibaza ko yatogoshikiza bakanaga nomengo imengo ibihugu bya coronavirus biri kubashikiza mwabizi no mu Bushinwa bigitangura yuko no mu Bushinwa mu gihugu hagati abantu bavugatize ibintu bavuga rugushikiza nta ngwana izo ariko murari ibyabaye iyo ngwara yashwara Ubushinwa rwose yashwara isi yose ubu naho yashitse muri Afurika indwara yandukira rwose yandukira mu dute umuntu nk'umuntu ariko arakorora cyangwa iyo umuntu yasamuye siya dute dute rero uwundi muntu amwegereye agaca duhumeka tukaba turinjiye mayo hanyuma iyo ngwara igatigwirirana ifata nka kujya kwa gripe umuntu akagira ibicurane agakorora hanyuma buhoro buhoro akagenda aragira umucanwa akaremba igataha itaha kwa hema kugira ngo aheme abaganga bakabanza kumushyira ku mashini imuremesha ni ukuvuga rero ukwandukira kw'iyo ndwara ndabyibutsa ariko baratwumva ni indwara yandukira cyane kandi urumva ica mu muyaga mu dute dute umuntu arwaye aba akoroye cyangwa yasamuye abamwegereye bagaca rero bahumeka utu dute dute tugaca dushika mu maha yabo nabo bakaba barafashwe nicyo gituma bafashe ingingo yo gusaba abantu bose babishoboye kandi bikaba n'itegeko ko bambara ubufukamunwa kuko iyo wambaye agafukamunwa iyo ukoroye uraheza utwo dute dute ntidusohoke iyo ukambaye nahone umuntu mutegeranye cyane ko nivyo nabyo birimo mu kuyirinda gutegerana gose n'ahantu abantu bahurira ari benshi bakayirinda hanyuma cyane cyane nkajyanye mu
korane mabanza abantu bakinda kwegera na gose hanyuma bakambara gapfukamunwa hamba vyivyo bagakaraba ahantu hose ushitse umwanya wose byumviriye ugakaraba n'isabuni neza cyane cyane ugakoresha hari ibindi bikoresho bakoresha mu gukaraba birimo umuti witwa alcohol uwo muti ugahita ucyica iyo migera mu gihe wishemo
ego me muravuze ukuntu iyo ndwara yandukira n'ibintu biteye ubwoba cyane rwose nk'akarorero aha muri Amerika haraheze iminsi ibiri ku munsi umwe wonyine handuye abantu barenga 58,000 ku munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose mu bihugu bitandukanye nuvuga ko iyo ndwara rero iteye ubwoba cyane rwose Lionel Remesha mwarafashe ya mbere nk'uko twabivuze mu gukangurira Abarundi mu kubabwira ibyerekeye iyo ndwara ikindi mu ubwira nk'abarundi cyangwa abantu bumviza radio ijwi ry'Amerika ibintu bakwiye kugira birinde icyo kiza turetse bwa utambara umuntu yambara ku muntu ibindi bintu umuntu amakuru muri mutanga kuri Facebook ameze gute
ego amakuru dutanga kuri Facebook nuko icyo twari twarabonye nuko kuri za Facebook cyane amakuru menshi yari ahari yanditswe mu Kirundi koko icyo twari twabonye nuko iyo bariko baravuga ibyi ngwara ya covid bariko barabivuga urazi mu ma Facebook amakuru menshi ari mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa cyangwa mu yandi twasanze mu Kirundi ata bitari bwandikwe byinshi mu Kirundi hanyuma cyo turibaza yuko hari abantu benshi bari kuri izo Facebook ariko bashobora kuba batazi icyongereza neza cyanke n'igifaransa ariko tukagerageza dushobore kubatahurira kugira abantu bose aho bari bamenye ibiri ko biraba urumva twebwe turaraba amakuru ava ino muri za Center of Disease Control ukungene batanga amakuru hanyuma tukayahindura mu Kirundi tukayandika uko nyine mu Kirundi gitomoye ariko ikindi nacyo twongeramo nuko mu imico y'Ikirundi hajya n'ikintu gikomeye cyane mu bihugu byinshi iyi ngwara urumva naho urumva umuganga nk'uko umuganga Nzeyimana yabisiguye neza uko ngene abantu bayirinda abaganga hose ku isi bariko baragerageza kwigisha abantu ariko ikiza kiragora rwose nuko imico hari imico myinshi ku isi urumva abantu ntibanyugwa kumwe ubu urazi nko mu mico y'iwacu nk'abantu nk'ibintu byo kuramukanya ibintu by'imanza ibintu byo gusangira inyobwa ku mukenke ivyo rero ni ibintu biba biri mu muco urumva rero uri kuragerageza kwigisha abanyagihugu bose aho bari hose ukagerageza kubigisha yuko ubu muri iyi nzira hariho icyorezo akakaranda ko kugwanya ko duteza no gutangura kuraba kungene bimwe byo mu mico yacu dushobora kugerageza tukabanza tukamera nk'ababihagarika muri aka kanya iyi ngwara ikirikira abandanya kuko nk'ubu habaye nk'urubanza abantu bose biyumvamo ko bateze gushika ku rubanza hashobora no kuzamo rero n'umuntu atumva ameze neza urumva muri icyo gihe mu mico igihendo dushaka ni uko n'abantu bumva yuko tuvuge nk'ubu nk'umuntu ataje mu rubanza batomuca bo kwemera yuko birumvikana umuntu yafatiriwe cyane cyane muri ibi bihe by'iyi ngorane
cyane n'izo manza zikaba zirahagaritswe mu kurindira ko ibintu bigenda neza kurusha
niko babishoboye byo bari byiza nibyo
Dr. Nzeyimana mwavuze ibikoresho cyane cyane nk'ibyo kwikingira iyo ngwara ibyo bikoresho biraboneka cyane rwose mu Burundi turazi ko mu ntango ngaha muri Amerika hari ingorane z'ibikoresho reka n'abaforoma baraje kwa kuvura abantu badafite ibyangombwa ry'igihugu gihambaye cyane rwose gikomeye cyane ku isi ibikoresho byo kwikingira biraboneka mu buryo bworoshe cyane cyane ku bantu usanga kenshi na kenshi aribo bari ku rugamba rwa mbere aribo twita abaforoma abaganga n'ibindi
ego ubundi Frederike imbere y'uko nshyira ikibazo mbanze nshimire Professeur Remesha ku kigoro yabize hamwe n'abandi Barundi bariko baradufasha kugira ngo duhangane n'icyo kigaca coronavirus yabashimiye neza ku mutima kuko nubwo ari mu mahanga
agatima agakubitira iwabo nuko ndabashimiye nico n'uwo mugambi yagize wo kugira ngo amakuru ahambaye kuri iyo ngwara ashike kuri Facebook natwe Facebook nino mu bunzi yaba cyane ariko nkuko yagize bose ni muri France bose ni mu Cyongereza ikintu kigaro yuko amakuru yaboneka mu Kirundi yerekana ijambo ku byerekeye ibikoresho byo kwirinda iyo ngwara navuze abakozi bo kwa muganga abaforoma abaganga gushika ubu nukuri turashima akigoro leta yagize ubumwe ibitaro byose byo mu Burundi biraronka nko ku bakozi bo kwa muganga uburyo bwo kugira ngo bikingire bacingire n'abarwayi uburyo bupfukamunwa bijya alcohol umuntu akaraba amazi mwanditse yuko amazi mu gihugu cyose mu bigo mikuru mikuru igiciro cy'amazi kijya gabanuka gushika ikikigagere mwarumvise igiciro cy'isabuni ko kizonagabanuka kuri ku gice kugira ngo turwanye iyo ndwara ibyo byose bikaba ari imigambi y'igihugu hambavu y'ibyo imiti yo kuvura abarwayi ni ukuvuga ko kwikingira ariko kuvura abarwayi hari n'abaganga cyangwa abaforoma bahora barwara imiti yo kuvura abarwayi irahari kandi itangwa ku buntu mu gihugu cyose ni ikintu gikomeye rwose navuze ibyerekeye ingingo zishobora gufatwa umukuru w'igihugu yaravuze yuko ingingo zose zikenewe zizofatwa kugira ngo turwanye coronavirus uno munsi ingingo niyo gupima abarundi bose mu gihugu cyose ejo kumbura hazofatwa ingingo zo guhagarika imanza nkabyonzi byo kugira zo kugara amashuri cyangwa isingi urumva yavuze yuko ibishoboka byose bizokorwa gushika turanduranye indwara nyinshi murazi ikivugo cyane ko nyakubahwa umukuru w'igihugu mu kurwanya iyi coronavirus yavuze twese ngo tukizirikane ndakira sinandura sinanduza ikintu gikomeye rwose ni ukuvuga yuko umuntu wese ari mu Burundi ateza kumenya yuko yaba umuntu cyangwa umunyamahanga abwirizwa kuyerekeye kuzitira akaronerwa kwa muganga rero nashaka nababwire ko dushima ibikoresho gushika ubu ibyo kwikingira birahari ibyo kugira abarwayi birahari ariko tukuvuga yuko twanka uwo dufasha kuko nk'abo Barundi bari mu mahanga bariko baregeranya uburyo bwabo bariko barasaba abagenzi babo inshuti abagenzi amashyirahamwe mpuzamakungu ati nyabune nyabuna bifashirije abarundi bigeze kure baranditse amakete bandikira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi twebwe nk'urwego rw'abaganga baratwegereye turabwira yuko tubashimira cyane kandi yuko tubashyigikiye icyo bazokemera cyose tujye gikora nuko byifashe indwara
Tu kivuga kuri iyo ntererano nyine y'abo Barundi bari hanze y'igihugu harimo Lemesha Lionel ikana Ivan Smith Kiwala nashaka mutubwire kandi mutwibutse Lionel nk'imfashanyo zoba zimaze kuboneka cyangwa amashyirahamwe mwashoboye kujijura ko yofasha muri icyo mu rugo rugamba rwo kurwanya ikiza cya corona mu Burundi ni nk'ayahe ni ikintu mutubwire niki
ego icambere urunani rwacu rwitwa Abarundi Global Initiative urumva twatanguye haraheze ubuharamaze gushika hafi ukwezi hanyuma ukungene ariko turamaze gushikira amashyirahamwe hari amashyirahamwe turiko turaganira hariho nk'ishyirahamwe riri California turiko turaganira ariko biracyari mu nzira ntibaraheza kwa provinga ukungene dukorana nayo mashyirahamwe cyane cyane hari amashyirahamwe nka Bill and Melinda Gates nabone twariko turagerageza kubashyikira baza direct relief n'andi mashyirahamwe asanzwe ajya gufasha mu bindi bihugu kandi yanafashije ni Burundi ariko icyo twashaka kugira ni uko ko basanzwe bafasha muri ibyo bihugu twashaka nabone baze bafashe mu Burundi umva twebwe turafasha guhimiriza umucongereza bita lobbying rumva no gusaba ko baze bafashe igihugu rumva imfashanyo boba batanga igenda ku gihugu ntibayicishe no muri Abarundi Global Initiatives twebwe icyo tugira gusa ni ukugenda tukavuga yuko gufasha nyine ibiziki kiza cya coronavirus nk'uko twabibonye mu bihugu byinshi bikenera ibintu byinshi bikenera amafaranga, bikenera ubushobozi bwinshi, ariko cyane cyane ukenera ni n'abanyagihugu kubyiyumvamo ko umwe wese ahari ateza kuyirwanya. Nico gituma abanyagihugu bose baba bari ndani mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakwiye kwiyumvamo yuko nk'ubu ko mu Burundi bafashe ya mbere ko ubu bagiye kurwanya iki kiza, n'abari abarundi aho bari hose ku isi bakwiye nabone kubyiyumvamo ko icyo bashobora guterera gufasha igihugu kugira icyo kiza kiranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu cy'Uburundi.
Docteur Nzeyimana, twavuze utwigoro twa leta mu gutera kamu abarundi kugira ngo bamenye ko ikiza cyateye ku isi hose kiri ko kiratandukira n'ibihugu byose eka no mu Burundi kiriho mu kukirwanya bisaba ko umuntu wese ashira mu ngiro ivyo asabwa. Ibintu muba mubona bimeze nk'intambamyi, Lionel we yavuze ati hariho ibintu by'imico z'amanza z'iminsi yose ka kuja gusangira n'umukenke umwe, gukwanira mu bibanza byinshi, ari ibintu ubona bimeze nk'intambamyi abarundi bose bakwiye kumenya kugira ngo barabe ko bobirengera icyo kiza gituzwe na burya mu Burundi gitigiriye cy'abantu banduye uyu mugera gushika ubu kiri hasi cyane. Ibintu bimeze nk'intamba mibona byo bari nk'ibi
ego njyewe intamba nyamukuru njyewe mbona ni kutamenya, ni kutamenya mukuru kuko iyo hari ibintu utazi mu bika biba ku isi usanga udafashe ingingo zibereye yemwe yadukora kutamenya. Ni kutamenya guterwa n'uko anatumenya makuru ugasanga ibintu biri kubera ku isi ntabyo bamenye. Mugabo kuri icyo ubundi ku maradiyo ibyapa byo mu ibarabara abajejwe intwaro bagiye kuraba abanyagihugu ku kiti nicyo baguma basubiza ngo kugira ngo bamenyeshe yuko hari igitero hari twatewe n'indwara anyuze neza ko ari kutamenya nicyo nibyo nicyo nibyo niyo yo gusangira. Urabona nk'imwe mu Burundi nk'iyo iburayi iwanyu ushobora gusanga umuntu yibana mu nzu cyangwa ugasanga babana mu nzu ari babiri cyangwa batatu. Niyo mu Burundi murabizi yuko usanga atari no mu bisagara ruguru mu mihana usanga baba mu kazi gatoni ari abantu benshi, ugasanga hariho ibintu bisabwa kugira ngo wirinde indwara byo kutegerana usanga bidakunda nebe n'ubwo n'ubukene bwo kutaronka uburyo bwose bwo kwirinda nabyo birashobora kubamwo nk'iyo abantu usanga abana bose barara mu cyumba kimwe ugasanga kisa abana batanu urumva yuko bitoroshe yaba byakunda umwe wese akaba yibana mu cyumba byo koroshe.
Ingaruka ku byerekeye ubutunzi docteur turazigara ko ariko nashaka na lemesha Lionel na wenyine atubwire ikintu wabona kimeze nk'intambamyi. Mu Burundi yavuze imico ariko nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho n'abantu kenshi na kenshi bashaka kurenga kuri izo ngingo kuko batafata nk'ama icyo kiza, ariko ugasanga mu nyuma ingaruka ni mbi cyane rwose. Izindi ntambamyi mubona canke inzitizi z'ukuntu zotuma abantu batabona kwico kibaza gihambaye cyane rwose, ikintu abantu bomenya cyane rwose muri iki gihe cyane cyane mu Burundi ni nk'iki?
Ego icyo ni kibazo cyiza cyane kuko ikindi kintu gikomeye cyane mu bintu by'intambara no ngaha muri Amerika cyashitse ni uko urumva iki aka karanda ni gashasha ku isi, ni indwara nshasha. Iyi Covid ni indwara nshasha, ni indwara ikaze cyane, ni indwara isi itari bwigere ubona, ni indwara itari bwigere ihangayisha isi ahiriye hose. Icyo rero ibihugu byose mu isanzwe izindi indwara zirahora zitera, ariko kenshi zitera mu gihugu kimwe cyangwa mu ntara imwe, nta na rimwe kiretse kera ngira hararenze imyaka ijana aho indwara itera isi yose hakaba ibyago hose. Urumva rero muri icyo gihe abantu twese ngaha ku isi urumva nta muntu yari bwabe mu buzima aho utinya gukora ku bintu byose canke uhuye n'abantu gatinya kubavugisha kandi aba y'umuntu agiye no gutendera mu barabara abonye yundi kubera tumaze kumenya makari iyo ngwara umuntu akajya gukibarabara agatinya ariko ibyo byose nuko abantu kwera ari ikintu gishasha hari abantu babyemera uko babibonye hari abantu iyo bariko barabigisha bakabwira ibi bintu birakaze muri tondere ingwara hari abantu batavyemera uko babibonye ndende ibuka nko mu kwezi kwa mbere ayo umugenzi dukorana yaje ava mu Bushinwa niwe yigeze yambwiye iby'iyo ngwara arambwira ko hari ingwara ikomeye cyane imaze gushikira hariya ariko icyo gihe hari mu kwezi kwa mbere ndaraba makuru henshi nta hamwe nayo byabibona hanyuma ndibaza yuko ivyo nta kibazo ariko haheze nk'iminsi ibiri tuza tubyumva mu makuru ko hariho ingwara rutura yatowe mu Bushinwa ariko gushika icyo gihe abantu bose aho bari ku isi twabandanyije ubuzima nk'uko bwamye ntitwari bwigere tubona ukungena abantu ifata iyo ngwara ariko bukeye kabiri imaze gushika niho abantu bose baraze urabona bwa bundi ya ngwara ni ingwara y'umukazo urumva n'ubu rero ingorane nuko hariho nkindi namaze gusindikaza abantu benshi n'abantu benshi baramaze guhitanwa n'iyi ngwara kandi n'ibitigiri biguma byiyongera ariko igikuru nuko abantu bamenye yuko iyo ngwara irakaze naho utoba itobira gufata cyangwa itobirafata abo muri kumwe ibyo ni byiza ayo mwoya afata nk'amahigwe ariko igikuru nuko bategerezwa nabone kwikingira bataragwara kuko hageze n'umwe agwara bose barashobora kugwara hanyuma hakaba ingorane umuntu atoba yiteguye
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Dr. Zemana mwariko mnavuga chana chane ni ingarukambi kubutunzi eka ugawa ubwibihugu eka nubugawa nyagihugu basanzwe mu bihugu rutura kubera ibintu byinshi bicafye ugarwa akazi kakugarwa hariho ibihugu sanga bishyize uburyo bwo guha imishahara abakozi canke kabaha imfashanyo ingaruka z'ico kiza nko mu gihugu cy'u Burundi igihugu ki bayabaye mu vyerekeye ubutunzi ingaruka zoza umuzibona guteza ico kiza
ego me ico ni kibazo cyiza cyane kuko ni kibazo mpora mitima ingaruka mbi z'ico kiza uretse abantu bagwara uretse abantu bitaba imana hariho intoro yugaye umwe indibo zo kubyihugu zirugaye nta ndege zikigwa ku kibuga cy'indege nta abantu bakira ngo bigane kubera iyo ndwara musomuga yuko ukene bica byinjira kuko natangiye ngiriza n'amahera y'agaciro naba abantu baze gutembera na bya bidandazwa hari ibintu byinshi usanga bitagenda neza uko byahora hanyuma rero ugasanga bice bigaruka bigira ingaruka mbi mu buzima bw'igihugu hariho imiti cyangwa ibindi bikoresho bijya bivuye hanze bya nkenerwa usanga tukikorera ugasanga ibyo bintu kubera yuko imiyoboro yivaye ntibishoboye kuboneka n'ibindi ndavuga nka rero ubagije nko muri umuryango turimo Afurika y'ubuseruko baragize nko mu Rwanda hafi cyangwa muri Kenya baragize
kwirinda uwo ico kimbe ca coronavirus barabye abantu bose ngo bakome mu mazu hari abantu kamwe babaho ku mutwe bari ari uko bakoze ugasanga rero twebwe ntitwashitse kuri iyo ntambwe yo kubwira ngo bagume mu mazu ngo aho byashitse abantu baramewe nabi bakwa kwicwa n'inzara bakavuga ati kugira ko twicwa n'inzara ni mutereke tujye gukora kuko icyo kiza kigasanga inzara yatwishe ibyo byose rero ni ibintu byatumye ubutunzi bw'igihugu cyacu n'ibihugu tubana butosekara
icyo n'ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko namwebwe remesha Lionel mwabibonye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho abategetsi abarongoye intara cyangwa abandi bategetsi baraba bati ubutunzi buri ko burazama reka dufate ingingo zoroshe zo korosha ingingo zikomeye twafashe zo kwirinda icyo kiza ariko ingaruka nk'uko twazibonye mu ntara zuguruye hataragera nuko abanyagihugu baciye basubira kwandura cyane rwose mwebwe muvuga iki ku ngaruka z'icyo kiza nk'ibihugu bitarategwa cyane rwose n'icyo kiza ingingo byo ingamba ingingo zikomeza gufatwa n'inkizi kugira ngo nti n'ubutunzi ntibusinzikare
ego icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose aho biri biterwa gufata nkama iki kiza bikamenya yuko ni kintu bateza kwigisha abanyagihugu cyane kuko umunyagihugu wese ateza gufasha guterera umuganda mu kurwanya iyi ndwara kubera ubiravye nk'uko wabivuze nko ngaha muri Amerika iyi ndwara igihe yamenyekana ko yamaze gushika baciye intara zimwe zimwe baciye batanguza barugara ngaha muri California bari mu ntara zafashe ya mbere mu kugara n'izindi ntara nyinshi ngaha state yo ngaha muri Amerika baratanguye barugara ariko uko bugara nuko hariho nk'abatanga akazi hariho ubuzi bwashoboye kubandanya abantu bakorera imuhira ariko hariho ubuzi bwinshi bwashinzikaye nk'abantu bafise amahoteli amaresitora cyane cyane nko ngaha California hari amaresitora menshi hari amahoteli menshi kubera dukunda kuronka ingezi nyinshi ziva mu yandi maeta kubera hama harisusurutse umwaka wose urumva nk'icyo gihe leta yaranahahombeye abadandazi barahombye cyane urumva abadandazi rero bariko barahomba abo bakoresha nabone hari abaciye babura akazi urumva rero icyo rero cyarazanye ingorane kuko n'abantu benshi igihe bavuga ko bagomba kugara abantu benshi ntibari biteguye kuko kenshi umuntu yama agira ubuzima bwiwe bwa none hanyuma muri iki gihe byaza bakavuga okay ubu harageze kugara byose abantu benshi ntibari bafite uburyo bungana bushobora kubandanya iyo abantu bariko bakorera imuhira cyangwa nk'abantu babuze akazi urumva rero nk'icyo cyarazanye intambamyi nyinshi kubera urumva umuntu atakazi cyangwa ibikorwa bigabanutse abadandaji urumva amahera menshi yaratakajwe ndaje nko mu biharuro byariko biratangwa na McKinsey hari ibiharuro McKinsey ni berekana bakunda kwerekana ibiharuro by'abadandaza nibo berekanye yuko igihe mu kwezi kwa ntwarane mu kwezi kwa gatatu igihe ibi byatangura nibo berekanye yuko abadandaza hakiri kare cumi ku ijana bari bamaze kubona yuko ubutunzi buzomera nabi ariko ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu bari bamaze kurenga 50% bari bamaze kubona ko ubutunzi bugeze habi cyane nicyo bituma rero intara rero zimwe zimwe zaguma zigerageza biyumvira ukomere bashobora gutangura kugurura kuko igituma bari bugaye ego ko ari gukingira abanyagihugu ariko cyane cyane bariko bararaba ukungene igihugu gishobora kuronka umwanya boba baratora urucanco cyangwa imiti ishobora gufufahaza eka n'abaganga bamenyere kuyivura ariko ubu rero ko tubimazemo igihe n'urucanco ruracariko rurarondegwa rurashobora gufata umwanya kugira rutore ariko hariho imiti y'ugupfufaza imaze ishobora gufasha abantu ariko ntibaratora umuti wayo w'ukuri ariko hari imiti y'ugupfufaza ishobora gufasha umuntu yamaze kurwara hamwe bariko n'abaganga baramaze kumenyera kuyivura no
kwikingira. Lionel Remesha uravye ibyabaye muri America aho kushira nk'imbere eka ikibazo cyo gutunza cyanki cyo bukene bushora kugeramira abanyagihugu umuntu yoshira imbere amagara yabo bwa mbere na mbere.
Nivyo nivyo ico kintu n'ikintu komeye cyane nuko intara zimwe zimwe buguruye hakirikare ibitigiri bikiriko biraduka baruguruye hakirikare ibitigiri bikiriko biraduka kandi n'abanyagihugu ntibari bwaronka inyigisho zikwiye kuko hari abanyagihugu benshi bakiciyumvira ko iyo ngwara idahari. Urumva rero muri ico gihe naho babwira gukoresha agafukamunwa canke kutegerana hari abantu benshi batabikurikiza rero muri ico gihe rero hari abatabikurikiza ingorane rero zica ziduga kwera iyi ngwara ukungene yandukira muno munsi ishamwe mpunza makungu y'amagara y'abantu yemeje yuko iyi ngwara ija no mu muyaga urumva hariho nk'umuntu yobagwaye iraja mu tumatuma dutoyi n'umuntu adashaka kubona nk'umuntu ari ahantu hugaye hariho nk'abantu bagwaye muri abantu benshi aho birashobora murashaka kugwara iyo mudasi nk'ubukabonwa cyane.
Ego muganga Nzeyimana ikibazo cy'ingaruka mbi iyi ngwara ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko amagara y'abantu nk'uko twabivuze niyo aza imbere vyari bibonekeje naha muri Leta Zunze Amerika. Ikintu mubwira abategetsi ni ikihe? Ikintu mubwira abanyagihugu ni ikihe?
Igome ikintu ca mbere mubwira abategetsi muri ino minsi ikiza ca coronavirus ni kuba hafi y'abari ku rugamba rwo kurwanya ingwara. Urugamba rwo kurwanya ingwara rubera hose ariko hanini mu bitaro abaforoma abaganga n'abafasha bose bakeneye gufashwa gushyigikirwa. Hariho ibintu mu Burundi tudakunda nuvuga kuvugira hejuru abaganga ndiko ari kubera imico yacu cyangwa abaforoma iyo ukora akazi kagoye iyo ukora akazi karuhisha mu mutwe kakarusha no ku mubiri hari igihe ukenera gufashwa nuvuga mu Gifaransa psychologiquement ino iwacu womingo abantu ntibagira neza gute impinga cyane umubabaro. Hari igihe umuntu ariko arakora akazi nk'ako kagoye kubona abantu baremba bagahwera cyane nawe ukabona w'umukorana bagwaye bakamerwa nabi hari igihe ngira ucika intege ugacika intege ugakenera gufashwa ugafashwa kandi rwose kuko ni umubiri urwaye hari abagwaye umutima abagwaye kamere k'umuntu akaba akaduhaye icyo ni kimwe rero dushobora gushyigikirwa rwose. Abanyagihugu nabo twabasaba iki? Abanyagihugu twabasaba kutagira ubugaba ntibagire ubugaba abantu bose bafashe imyemerere kino kiza abantu bose babaye ibigaba nani ndaba muri Amerika ku kiyaga ahantu hari leta yitwa Floride niyo ari Florida ikana muri California hari ahantu wasanga nko ku maplaje ahantu ku kiyaga abantu bakavuga ngo ikango twene ntitoshikirwa nta kizoba hari abaye ingorane nyinshi kubera yuko habayemo ubugaba. Reka nini wacu ni ukwirinda ubwo bugaba kuko ubwo bugaba nibwo butuma umuntu afata minyenyege iyo ndwara iyo ndwara ibica abandi ugasanga rero waterewe nawe utagishobora kwizima. Rero abategetsi badushyigikire abanyagihugu nabo uretse ko bazadushyigikira nabo bakareka kuri kigaba bakumva impanuro zitangwa kandi
bakadikurikiza. Dr. Nzeyimana tukiri kuri mwebwe nyine turetse izo iyo nyifata y'ubugaba hariho n'ibindi bintu bijanye n'ibihe tuba turimwo ukuntu amakuru atangwa ku mu bibanza ngurukana bumenyi hari ubuhinga bwinshi bwo guhanahana amakuru hariho rero n'ibindi kenshi na kenshi usanga hakwiragizwa ibihuha ku byerekeye iyo ndwara ivyo bihuha byose byo bifise ingaruka nki ku buzima bwiza bw'abanyagihugu hokorwa iki kugira ngo ivyo bihuha biteshwe bite?
Nije ikibazo kirambaye rwose kuko ibihuha birahari hariho n'abantu usanga babisha agahinda abantu ngo iyo ngwara ndayivura bakavuga ko afite imiti kama yo kuvura iyo ngwara ugasanga abantu bariko
bari kuba bagize bari ko fatinyi tanije atari mukiye kwa muganga batazi ingaruka bishobora ku magara yabo n'indi n'indi no kuvuga kutamenya makuru muri ingwara navyo n'ibindi navyo n'ibindi burono saba abantu ko bwo kwinjira bo ino mu Burundi umuntu wenyine afise uruhusha rwo gutanga amakuru kubyerekeye iyo ngwara kubyerekeye abantu bayanduye kubyerekeye abantu bagwaye bari mu bitaro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gusa kandi uragira amatangazo kenshi n'isi yose turabona itangazo ni kuvuga aba aribwo butanga amakuru bwonyine hanyuma ntihagire umuntu yiyandikija atanga amakuru atazi icyo ni kimwe hanyuma kubyerekeye iyo ngwara abantu tukabasaba yuko batoza barumviriza ibyo bumva mu ibarabara ugasanga abantu bariko bariha imiti bimwe bita automedication birebye rwose ukabona umuntu akubwiye ngo jenga uyu muti ngo bambwiye ngo uravura iyo ndwara mu minsi yeze harabaye ubushakashatsi bavuga ngo wari umuti ngo witwa dexamethasone ushobora gufasha abantu bagaca batangira kubaza uwo muti wokura hehe hirya yaje kumva ngo umuti witwa mucyango wofasha abandi bakavuga ngo turafise imiti kama yofasha ibyo n'ibihuha bindi rero ibihuha ishobora gukibutu abantu bajye barumviriza umuhora wemewe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bafite ikibazo hariho inimero batelefona ku buntu 117 ni nimero umuntu atelefona ku buntu umuntu wese afite telefona kuri iyo nimero 117 akabaze makuru yerekeye icyo kiza ni ukuvuga ntibasubire kumviriza ibivugwa hirya no hino cyangwa ibintu bica ku bunyangurukana bumenyi hariho nk'igi za watsapu hariho ibintu byiza mbwa akabaraho n'igi nk'iyi abantu bagatanga amakuru atariyo
Professor Olemesha Leonela icho ni kibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe ibyo bita social media eka byakwiragiye ahantu hose naha muri Leta Zunze z'Amerika ibihuha nk'ibyo birahaba hokorwa iki kugira ngo abarundi bamenye amakuru y'imvaho kugira ngo ntibajane na nyabahuru
ego cyane rwose ivyo nivyo hari ibihuha vyinshi cyane cyane iyo igihe cyose habaye ingwara canke n'ingwara zahora zihasanzwe hama hariho abantu bashobora kuvuga ko bafise imiti canke bazi kuzivura canke bazi kumenya ibimenyetso z'izo ngwara igikuru ni uko abantu bose aho bari ni uko uza barakurikiza nyine izo mpanuro baronka z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko cyane cyane n'amakuru hariho igikuru n'ukumenya no kwiga no kwiyigisha uwo umuntu abishoboye kuko hariho benshi bari kuri ku buhinga ngurukana bumenyi social media basanzwe basoma n'ibintu ariko igikuru no gusoma umuntu akaguma azi yuko ashobora kuyimwunganya amenye yige nyene nawe niyo ngwara uko ngene imeze hanyuma akurikize amategeko asabwa nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abavuzi OMS cyangwa abari ngaha muri Amerika hari abarundi benshi bumviriza n'iyi radiyo bari ngaha muri North America barashobora nabona akaraba za CDC Center Disease Control ngaha muri Amerika ariko igikuru ni uko abantu rero baronse ayo makuru atumbereye boyiga hanyuma bagize icyo basoma bakumva ni kibategereye neza hanyuma bakagira ubushakashatsi bakarondera bakabaza n'ababijejwe ko bibafasha ariko igikuru cyane cyane ubu ni uko abantu bagerageza kuyirinda bagakaraba bakambara ubupfukamunwa babishoboye hanyuma bakagerageza no guhimiriza abandi bumva bafise ibimenyetso kugenda kwipimisha nk'uko nabivuze kare ushaka gukira indwara arayirata ntihagire rero umuntu yoyinyegeza umuntu yikanze ko yoba yifise iyo ndwara agende yipimishe hanyuma aho ababijejwe bamuvure neza abaganga
Ego me tukivuga bimwe mu bintu umunyagihugu asanzwe ashobora kugira kugira ngo yikingire akingire nabandi aho tukuvuga dutambara bambara ku munwa ika nuko kwama umuntu ariko agira isuku akaraba gihe cyose ikanisabune neza n'ugukaraba nkuko abaganga baravyerekana gushikaho no ku mu kiganza ikana nyuma y'ikiganza ugakaraba neza utwo dukoresho rero dusanzwe nk'ayo masabune ari mu muti cyanke utwo dutambara mu ntembara ku munwa mu gihe tutoba tuboneka ku banyagihugu bose Dr. Nzeyimana ikintu abarundi bakora n'ikihe abanyarwanda ika abanyafrika ikintu bakora n'igihe mu gihe utwo dutambara tutaboneze kuri bose hokugwa iki
igomo icyo kibazo kirambaye mu gihe utwo dutambara dushobora kuboneka abantu bose abantu dushobora kwifuka ku munwa kandi bazituza harabonetse uburyo bwo kwambira bakadushonesha nimba babona gashobora kuzimba bakoresha akantu k'agatambara bagashona byanse naho abantu bakirinda kwegerana abantu bakirinda kwegerana kubera byaragaragaye yuko ahantu hahuriye abantu benshi ariho iyo ndwara ifatira kugira ngo ishware birinde kwegerana ku masoko ahantu ku mamanga mu mikorani birinde kwegerana hanyuma bakarabe rwose bazaba bakaraba n'isabuni n'amazi hanyuma ku bumbi ibimenyetso ko nabyo birashobora gushika nabo wagize ibyo byose ugasanga urumvise ibimenyetso ku wumva ibimenyetso bakitura umuganga bakagenda kwipimisha kuko ubu ni kwipimisha ni ku buntu kandi leta idufata inkingo zose idufata inkingo zose kugira ngo ntihagire umuntu yandukirwa n'iyo ndwara hanyuma n'uwo yandukiwe agaheza agapimwa akavurwa ni ukuvuga nta pimo menyane urenza ko ku bimaze iminsi bivugwa atari guhumiriza abantu cyane cyane no kutabizaba bakumviriza umuhanuro bahabwa hanyuma no kusenga abantu bakazivuga bakazigira abatwaye abatwara intwaro yo hasi hanyuma kumi bakuru b'imitumba abasantiri hari abasirukire abanyagihugu berekwa kwitorera abashingamateka abakenguza amateka bakaza barabivuga bakaza bafite ingorane bakayibwira bano babaserukira kugira ngo babishikane imbere kuko nk'uko Profesor Remesha yivuze ubujya gukira indwara arabiraza
egome Profesor Remesha kuri utwo dukoresho dusanzwe nyine ikintu cyokorwa n'ikihe birashoboka ko tushobora kuba tutarakwiragira nko mu gihugu cyose ikintu abanyagihugu bubwira kugira ngo mu kurindira ko utwo dutambara bambara ku munwa tuboneka hari ubundi buryo bukoresha kugira ngo bafate iyo ngingo yo kwikingira cyane cyane no gukingira kureka kwanduza abandi
ego ni nk'uko umuganga Sylvain Nzeyimana yabimenyesheje yuko abantu bogerageza bagakurikiza nyine izo mpanuro bariko bararonka muri mu mwanya batoba bafise ivyo vyankenegwa byo kwikingira ariko umuntu yogerageza abishoboye akaraba yuko ariko gushonesha ubwo bufukamunwa akagerageza umuntu akabigerageza ni nka kurya umuntu ashonesha impuzu agafukamunwa ni gato ku shati umuntu ashobora kugerageza akabishobora ariko turazi yuko hari abantu abanyagihugu bishobora kuzogora nicyo gituma rero natwebwe n'uyu mugambi twihaye w'abarundi global initiatives icyo nicyo kintu twiyumviriye kuko naho ibihugu byinshi kano ngaha muri Amerika naho baza barahimiriza abantu ngo nibambare ubupfukamunwa ngo nibikingire bakarabe n'amasabuni si bose babironka nicyo gituma rero abantu aho bari bose bateza kwiyumvira abanyagihugu aho bari tuvuge nk'ubu natwe ngaha muri Abarundi Global Initiatives amashyirahamwe turiko twegera amashyirahamwe yuzana nyine ibyo bikoresho byo gufasha abaganga bakongera bagafasha n'abanyagihugu bafise nk'ibyo bikoresho byo gukingira abanyagihugu urumva ibyo nibyo natwe turiko turagira ariko nashaka no guhimiriza n'abandi Barundi aho bari hose baba bari hanze y'igihugu canke indani mu gihugu ko nabone bagerageza bagafata mu ntege umuntu adashoboye kuronka ako gafukamunwa wabaka bakamufasha ndi igikuru no gufashanya igikuru no runani
mu gusozera kiganiro Dr. Nzeyimana mwavuze ibintu bihambaye cyane rwose amakuru ahambaye yerekeye ikintu abanyagihugu basanzwe ikabo kwirinda kwanduza cyane kwandura ico kiza cateye kwisi hose nashaka mu gusozera mu terakamu gize mugire ico mugize cy'uterakamu nk'abanyagihugu cyane cyane mwabwira uburyo nyabwo bwo kwirinda kwanduza cyane kwandura ico kiza
ego me nongere ndaruke kuri ucivugo umukuru w'igihugu yaduhaye ndakira sinandura kandi sinanduza nikuvuga iki nikuvuga icambere abantu atoza kumenya nuko iyo ngwara yandura icyinyaga yandura icyinyaga igaca mu dute dute tusohoka y'umuntu akoroye akarero n'iyo yasamuye nikuvuga rero yuko icambere umuntu ashobora kugira ngo yindi iyo ngwara ngayanduze n'abandi mu kwambara agapfukamunwa mu kwambara agapfukamunwa bikajya mu mico yacu kwambara agapfukamunwa kugira ngo twirinde guhumeka iyo abiribyo bikorwa n'undi muntu cyangwa twirinde twige dukoroye kugira kwandukiza abandi bantu ikigira kabiri ni ugukaraba n'amazi meza n'isabuni kuko byaragaragaye yuko gukaraba n'amazi meza n'isabuni byica uwo mugera ni ukuvuga ahantu hose ku mihana winjiye ushitse ahantu cyangwa abantu bose ku mihana bagategura amazi n'isabuni kugira ngo nawe uwo nk'umushyitsi naho iyo wari umuntu ahita ashobore gukaraba kugira ngo ntiyanduke iyo ndwara icyanyuma kandi gihambaye ni ukwirinda kujya ahantu kwegerana muri benshi mu bikorane mu mamanza ibintu bidakenewe umuntu akabyirinda kugira ngo abantu ntibegerane kuko nk'uko nabivuze ndabikurikiranye byagaragaye ko ahantu iyo ndwara yandukije abantu cyane n'ahantu hari hakoraniye abantu hambavu yewe yo gukaraba yo kwambara agapfukamunwa ni ukwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ukajyayo atakundi wogira ariko ubishoboye ukayirinda gushika aho iyo ndwara bizamenyekana yuko twayimesheje
ego be professor emisha lionele namwe akajambo kanyuma kama umutira w'abanyagihugu naka
ego akajambo kanyuma dotere abanyagihugu nuko ego babandanye rero bakurikiza izo mpanuro bamenye yuko iyo ndwara ya covid ari indwara ikomeye cyane ari indwara ikaze bumvirize abaganga bumvirize ababijejwe kandi bagume nabo nebiyigisha bamaze kumva neza ayo makuru bayasangire n'abandi mu miryango yabo hariho benshi bataba bari ku buhingangurukana bumenyi cyangwa bataba bafise batazi gusoma no kwandika abo bose abanyagihugu bose no kubashikira aho bari hose haba igikuru no gushikiriza amakuru abantu bakamenya iyo ndwara uko ngene ifata uko ngene yandukira n'igihe umuntu yumva atameze neza imigambi yofata yo kwegera abaganga bakamupima neza hanyuma bakamuvura icyo rero nicyo kintu gikomeye icyo kintu ndagishigikiye cyane kandi byaranejeje cyane no kubona uyu mugambi leta yafashe yo gupimisha abanyagihugu bose
Lionel Remisha yigisha muri kaminuza Valiant University aho ni mu gisagara cya San Diego murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye ngo mugane ni Radio Ijwi rya Amerika kuri ibi bibazo nkoramutima bijanye n'ikiza COVID-19 ikiza cya corona mwakoze
murakoze cyane Frederic
mu Dr. Nzeyimana Sylvain umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi murakoze cyane rwose ndabashimiye cyane ku vyumviro eka n'impanuro mwatanze zijanye n'ikiza cya corona eka ikiza COVID-19 mwakoze cyane rwose
ego mwe ndabashimiye ijwi rya Amerika rya twumviye uno munsi ryabaye ijwi ry'Abarundi ndongeye kuba kwemerera yuko n'ikindi gihe nankeneye amakuru canke nakeneye kuganira ku byerekeye amagara y'abantu
ndo bitaba turashimiye namwe inshuti mwese mwa kwikiranye ikiganiro cacu muri sanga cy'umunsi ikiganiro hanini cyariko kivuga ku byerekeye ikiza cya corona ikiza COVID-19 mwakoze cyane rwose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.